tujahe
wewe ujahe mbega nyine tujahe
inyishu ni mu kiganiro tujahe ikangurira urwaruka kwiyungunganya mu migambi ruteza imbere tujahe ugishikirizwa n'ifu rya Amerika
ikaze ni gwanyu gwaruka na mwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika ugushira mu minwe yabikorera ibyabo amashyirahamwe budandaji yahora yiziziwe na leta bifise inyungu mu igwirirana ry'amashyirahamwe mato mato cyo kimwe n'iterambere ry'ubutunzi bw'ibihugu muri rusange ariko rero icyo gikorwa nticyoroshe kuko abatari bake mu babigize ko ubushakashatsi babibona zimwe mu ngorane intambuko zitari nke kugira ngo ayo mashyirahamwe aje koko mu minwe yabikorera ibyabo muri rusange harakenegwa isuzumwa ry'ukugene ishyirahamwe gifashe no gucagura umuhinga akongera akaba n'umuhanuzi mu bijyanye n'ibigega uyu nawe afasha mu guca hirya no hino akunguko mu gihe ishyirahamwe ryumva mu minwe ya leta ibyigwa by'ukugene leta izohanahana ishyirahamwe ryayo n'umugwizatunga yigenga na byonyine ni ngombwa tumenyeshe ko kimwe mu byo ibyo byigwa byerekana ari indishyi y'agaciro ishyirahamwe rifise icy'abatwumviriza bomenya ni uko ibyo bikorwa byose bisaba uburyo butari buke bw'amafaranga cyo kimwe n'umwanya abafise uburambe mu bijyanye no gushyira amashyirahamwe y'ubudandaji yiziziwe na leta mu minwe abikorera ibyabo basaba ni uko icyo gikorwa cyobera mu muco wose ushoboka inkurikizi ni uko iryo shyirahamwe riheza rikazana akarusho kanini haba kuri leta cyo kimwe na nyene kurigura twibutse ko amashyirahamwe ariko araja mu gahombo ariyo yokwihutirwa gushyirwa mu minwe y'abikorera ibyabo kugira ngo umutahe wayo wose ntuhereyo mu kiganiro cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye no gushyira mu minwe y'abikorera ibyabo amashyirahamwe yahora yiziziwe na leta kuri mikro muri kumwe na Diane Ndonse ndasubiye kubaha ikaze kwinjira mu kiganiro nyezina tuhijambo urwaruka rwo mu gisagara cya Bujumbura mugenzanje ni Akire Java aganira nabo ababaza ati ishyirwa ry'amashyirahamwe ya leta mu minwe y'abikorera ibyabo ryo tuzanira kahe karusho mu bijyanye no kwiteza imbere tega amatwi inyishu bamuha
nta karusho mpona mbona bizana n'ubundi ni kwa kundi nyene bareyemera mpara ngo kwaza mugabo bakaronka batebye cyangwa bakaronka nabi nabi
akarusho yakuboneka bwe buke mugabo iyo ibyo bakora bibandanje bitera imbere kandi bibuze naho birazimba
ngiye bihagaze urumva nk'abanyagihugu bahora bakorera yo baca bahomba cyane bigatuma mu ubukene buca bwiyongera mu banyagihugu
genda wumvirize hose abanyagihugu bavuga ati kigisata cyagiye mu minwe yabikorewe twabo bararira kwa kwiteza imbere bariko baravuga wumva hari kwiteza imbere birimwo ahubwo nuko basubiza inyuma
turabona ubu ibintu biragoye by'ubu nta kintu dushobora kuronka kubera ata mvo nimwe tubona turonka uburyo bwa kuronka amahera kubera tubona bica bishikira abakuru b'amashyirahamwe twe gatacyo tubironkako
ku mwirimizi ntaca bibona ko ibyo abamwaka amahera ntadandaza we n'umucuruza nyene usanga ari hatari naho nyene
icambe cyocyo nk'akamwene wa mama mu gutanga akazi hari giye kagabanuka hama bagaha akazi abashoboye amakore nayo baba batanga abanyagihugu nayo arafise icamara mu kiga cya leta n'ibiciro hari giye bica bivaho bigabanutse kuvyo ayo mashyirahamwe aba yakoze cyangwa ku ma service ayo mashyirahamwe aba ari karatanga
nyuma y'ivyigwa leta biciye mu mugwi wagenywe muri ico gikorwa iramamaza mu rwandiko abahiganirwa isoko ico twomenya nuko ugushira ishyirahamwe ku giciro nyaco caryo gutuma abarihiganirwa baba benshi nyene kugura ishyirahamwe cyo kimwe na leta bashobora kudashoka babona inyungu muri kazoza ka hafi ikindi nuko muri kazoza nyene izo mpande uko ari zibiri zishobora gusanga zarahombye ku bw'ivyo ntibyoroshe guca umuntu ashoka yemeza uwungutse n'uhombye gusumba uyundi nk'uko abahinga mu byo gushyira mu minwe y'abikorera ibyabo amashyirahamwe ya leta babivuga muri rusangi imvo zituma leta ishira mu minwa bikorera ivyabo amashirahamwe yayo ni nka zimwe kubihugu nka byose izo nazo nzizanira karusho ubugiye kuri tunganya akongera karishiramo umutahe cyo kimwe n'abaguzi akarorero nigabanurwa y'ibiciro no guha abaguzi akajyo ko gucagura abo bagurira akandi ni ukubahura abantu ku ngendo yo kwama barondeye akabijya mu mashirahamwe yabo kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ishigwa mu minwa bikorera ivyabo amashirahamwe ya leta tega matwi itohoza mugenzanje ni Akire Java yagize mu gisagara cha Bujumbura Java ijambo ni gwawe
urakoze Diane kumpa ijambo abarimye bigitegwa cikawa bamenyesha ko muri kino gihe bakora bahomba ivyo bikava ku kwigiciro cyayo cyagabanutse gushika ku bice 33 n'igice ku ijana nk'uko ishyiramo umuco w'ikawa ririmira mu ntara za Cibitoke Bubanza Bujumbura Bururi na Makamba rivyemeza igabanuka ligera ku rugero runini benugo byatanguye mu myaka yakurikiye ishyigwa ry'igisata cy'ikawa mu minwe y'abikorera ivyabo Nzeyimana Lazar umurimyi w'ikawa abona ko abikorera ivyabo ari nabo bayigura batuyumvira umuruho umurimyi yagize muri rusangi umwimbo w'ikawa waragabonetse mu myaka iheze imvo ni debukirwa ry'abarimyi bayo byatumye bayirandura abandi bayibangikanya n'ibindi bitegwa ukuva mu burimyi bw'ikawa bakaje mu rudandazwa rwayo kwatumye kuyirima kutacitabwaho harimo no kuyima ifumbire rikwiye uko niko bibonwa n'ishyiramo ry'abagwiza tunga bayitonora twumvirize Anselme Nyarushatsi arongoye Sogestar mu ntara ya Kayanza
kera bafumbira kubera bafumbira ku ideni umunyagihugu ndaronka naye biharage umunyagihugu yote kufata mwavu kuma kwikashe gute tugasanga nimya vuro naho yagenda yace iba rafre n'abakomeresa bagacuta kwidandaza imyavure icica kwitabi icica kumashu icica kubindi bitegwa mugabo apana kwikawa
ivyigwa byakozwe n'ishiramwe trademark gishinze guteza imbere ibijanye n'amashiramwe yabikorera ivyabo byerekana ko amafaranga umurimya hembwa ku kiro cikawa atarenga yo yakoresheje mu kuyirima ayo nayo agera ku majerane y'amarundi nk'uko abarimye bayimenyesha vyongeye nta nyongera y'inyungu bakironswa kuva mu 2011 iyo ku masoko mpuza makungu byagenze neza twibutse abatwumviriza ko inyongera ku kiro yaho rihabwa abarimyi igisata cikawa kikiri mu minwe ya leta tumenyeshe ko ukuronswa ingurane mu mabanki ku bari mu gisata cikawa atari cyoroshe abajejwe matonorero bemeza ku nyungu ya 18 ku ijana sabwa ariyo ntandaro y'uko igiciro ku barimyi kidashobora kwiyongera ukutanyarukirizwa kuronka ingurane gutuma barimyi bari ho batevye muri rusangi abarimyi b'ikawa bemeza ko kuva leta ishize mu minwe y'abikorera ivyabo igisata cikawa atajambo bagifise mu bijanye no gushinga ibiciro twumvirize Muhoro Vena arongoye urunana n'umuco w'ikawa
byaratumye umurimyi adasubira kumenya icavuye mu ikawa kuko abaguze barashora umurimyi bamuha ayo bashatse murabona nka karorero igiciro cyagumye ku 400 mbere hariyo n'amafaranga ari muri Sogestare abarimyi bakurikiranye ntiyashobora kuboneka kugira ngo bayatange kunyongera
ukwitiramo itonore y'abarimyi bashora ku ikawa bibafasha mu gutumbera iritanga karusho akarorero ni nk'uguhembwa kare y'amabanki atatevye kuyarekura nk'uko ishyirahamwe arifike rigenzura ibijyanye n'igitegwa cy'ikawa ribivuga akandi ni uguhabwa ibitungwa bitanga umwavu cyo kimwe no kwigisha abarimye ingene ifumbire ya nyabari gitegurwa nk'uko Marius Bucumi arongoye iryo shyirahamwe yongerako twabwiwe ko amashyirahamwe y'amatonorero Sogestal afasha mu kugwiza imibyaro y'ikawa ku barimyi begereye inkengera zahakorera tumenyeshe ko abarimyi b'ikawa ubwabo bahaye biyungunganya mu gushinga amatonorero yabo bwite urunari mpuza amashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa Senac rumaze gushinga amakoperative y'abarimyi b'ikawa 108 mu gihugu cyose muri kino gihe ayamaze kwishorera ikawa ku isoko mpuza makungu ni 13 ugukorera mu mashyirahamwe kwatumye bafatwa mu mugongo n'amabanki twumvirize Yosefu Ntirabampa arongoye urunani Senac
bo baramaze kumenya yuko amakoperative y'abarimyi nayo ashoboye kwishura ideni yafashe iyindi nyungu tumaze kugira nuko abarimyi b'ikawa bazanye ikawa mu makoperative iwabo twabahaye amahera 30 yiyongera ku biciro abandi bari batanze nuko nk'ubu uhariho koperative y'ikagoma muri Ngozi abandi batanze amahera 400 ku kiro yo yigatanga 500 murumva ko ivyo bitandukanye mu bisanzwe n'ivyo abandi badandaza twaciye turonka abafasha benshi bumvise ko tugowe baca bavuga bati reka dufate mu mugongo bajya barimye
ugushira imitaye mu matonorero y'ikawa byo habarimye ingoga zo guteza imbere ico gitegwa twibutse ko gusubiriza ibipimo by'ikawa byashaje byofasha mu kugwiza umwimbu abari muri ico gisata bakahungukira Leta ubwayo yobananya guhimiriza abarimyi n'abikoreye ivyabo mu bijanye n'itunganya by'igisata cy'ikawa kugira ngo imyidogo iri hubu igabanuke nk'uko abajejwe matonorero babibona ukujina matawu usigaye inyuma mu bo igitego cy'ikawa cega navyo nyene byogira ingaruka nziza ukorohereza abagwiza atunga mu igurishwa ry'amashirahamwe y'itonorero na Yakobo rikawa sigaye mu kureha buke buke byofasha kwiteza imbere sindi mwodasi umurimyi w'ikawa ni wabitubwira tumwumvirize
hamwe leta yo kwiyumvira ku matonorero yasigaye kayahabarimye niyumvira yuko twebwe tugiye hamwe na leta nabo bikorera twabo n'izindi nzego zose zifite ico ziterera nibaza yuko umuti w'ico gitegwa twoshobora kuwutora turi hamwe
ugukorera ku mugaragaro ko bafise uruhara mu gisata cy'ikawa byotera intege abarimye bigateza imbere ico gitegwa nk'uko cyahoze
ubunebwe n'umwanzi w'iterambere ry'igihugu
Urakoze Java kuri iryo tohoza ushikirije. Tumira mate mukumviriza kano karirimbo kumwana Dogo A kadutumirira kuvira hasi rimwe tukagwanya ubukene. Nishigwa mu minwa bikorera ibyabo amashirahamwe yizizwe na leta kuri rusangi ubuguzi ishirahamwe arabandanya gukorana n'abanywanyi ryari risanganywe cyo kimwe n'abakozi baryo icyo tohirahira ngo agabanye umushahara abakozi bari bageze ko ikindi n'uturusho bari basanganywe dufatiye ku buhinga bigiye cyo kimwe n'uburambe bwabo mu ishirahamwe amadeni ishirahamwe ryari rifitiye abakozi ariho na nyine kurigura Uyo nawe arashobora gusubiramo ibijanye n'ibitigiri by'abakozi mu ntumbero y'itunganywa rishasha. Ikishasha ashobora kuzana na yandi masezerano abahuza nawe. Ariko rero ibyo bigira yisunze amategeko agenga abakozi n'akazi. Naho biri uko umukozi ashobora kudashima amasezerano mashasha. Muri icyo gihe umukoresha abafite imvo igaragara yo kumwirukana nk'uko bitegekanywa n'amategeko agenga akazi. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ishigwa mu minwe y'abikorera ibyabo amashirahamwe ya leta tega amatwi ikiganiro twagiraniye n'urongoye ishirahamwe gishinze gukangurira abanyagihugu guhindura ingendo n'ibyumviro kugira bashikire iterambere rirama paseme Faustin Ndikumana aganira na mugenzi wanjye Niyakire Japan
Faustin Ndikumana murongoye paseme ndakuramukije
ndabaramukije
ishigwa mu minwe ry'abikorera ibyabo igisata cy'ikawa mubona harakarusho byazaniye abarimyi bico gitegwa
kugira ubone ko byagize akamaro ubwambiro tubonera tuti umunyagihugu yunguka iki canke ico cimburwa nyine canke ico kidandazwa eske ciyongereye ku isoko cabaye ciza gusumba abakiri magira gute baronse ingufu zishasha mu bisanzwe niyo ntumbero ngaturiko turabiraba bose bavuga bati ico kintu twatuma turima ibitoke twatuma tutera imikaritusi ngatwa kivuga ati uko ntacho tukigikuramwo byumvikana rero yuko uwo mugambi wo gushira igisata cikamukora utwabo naho bavuga ati niyo yari nyishu ku ngora nshuka tari gifise mugabo usha kuri no saha ntaba yuko harakamaro vyamaze
intambamye uwo mugambi wa waragitse mwibaza ko zoba zabahiza
mu gushira ishira hamwe cyo ari ryo cyose cyangwa igisata runaka mu bintu babikorera utwabo kubanza kora bico gisata mbega cifashe gute cyangwa ico gitegwa cyangwa ico kidanaza ngo ntikiri strategique si kidanaza usanga gifise wakamaro kadasanzwe ku buryo naho kirekira mu meno y'ibikuru twabo wogenda bukebuke kugira uri leta ugenda urakosora ibikirimo gushikurinde ubwihebera burundu abikorewe utwabo byose n'ibintu biraba na cyane cyane re gusigurira cyane abagira bakije ngo mukabiganira kugira abavyumve uriyo ntiyabaye nka neza kuko wamengwa abanyibikabajaniranijwe nuko yuko bari kuri muri filiere cafe ubona ko bakiri benshi cyane ku buryo wa muri aguma ari hasi kuri mukimugarukako
hoko gwiki kugira ngo bitunganye neza gusumba
n'ukuraba ingene igiciro kigaruka ku murimo igitegeza ko bigiciro kimutuma abandanya ari mikawo ibyo abantu bose bashaka kugira amasoti bagumiza hagati kugira ngo bakore ibyo bakore baraba ingene bubagabanya ku buryo ikawa iza gushikira umunyagihugu hacamo si perestrictire noyi
foste ndikomana ndagushimi
naje ndabashimi
studio turi kumwe n'umuhinga Pierre Claven d'umwami ndabaramukije
ndakuramukije nanje
nizihe nyungu kubagwiza atunga mu gihe ishiramwe rya leta rishizwe mu minwa bikorera ivyabo
bwa mbere hoho risigwamwe neza tirigenda kagirire abakozi bari horo rikoramwo naho atari bose abasigaye baronka kazi cha kabiri rica rikora ryunguka ligatanga nikori kuri ubu muri leta cya gatatu abaguzi baronka ibintu byiza kandi mu mwanya mwiza kandi bikozwe neza atari bimwe usanga hariho mwidogo ukwikwega iyo ngutse naho rero na leta nyene irahunguka kuko yaronka umwimbu yaronka amatagisi amakori yinjira mu giga cha leta
umugwiza atunga none aguze iryo shira hamwe afite cyo yunguka cyane kuruta uko yari kwishingira ishira hamwe giyo
iyo rishira hamwe rinini nka sosumo nakubariye ari gidezo usanga bisaba umutahe munini umuntu umwe adashobora kuronka iyo ari umuntu umwe ego biragoye mugabo ari abantu benshi bakorera hamwe bakaba nabo nyene bisunga amategeko bakorera ku mugaragaro kandi mu kugurana rya shira hamwe bariguze dufate biciye mu muco aho n'ukuri iryo shira hamwe rirashobora kumera neza kurusha kujya ririmeze mu gihe cyari mu mwanya
unabye n'umwasi w'iterambere igihugu
tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo k'umwana dogo A kadutumirira kumvira hasi rimwe tukagwanya ubukene
tubonye ubunebwe atawuvuyemo twese hamwe tuvire hasi
mubona igihe ishira hamwe rya leta rishizwe mu nwa bikorera ibyabo mubona bizana karusho nkuko mu bindi bihugu bigenda
oya akenshi ngaha mu Burundi leta bwa mbere hoho ihera kuri ajya yahomvye cyakabiri ugasanga bibaye mu kanywa babo riguzwe n'umuntu adafite intumbero yo kwindagura
nta soko ritangwa kugira ngo bayihiganirwe
nta hayanishwa nta mapiganwa ahaba ugasanga wariguze yumvikanye n'umushikira nganje kanaka cyangwa ugasanga hariho ibinyegezwa ariguze ryaramaze gupfa canke ariguze we nyene yifite intumbero yindi arijya nzu kuri washaka kugurisha ari kijya kibanza keneye
imvuzo uko leta ishira mu minwa bikore ibyabo ishiramo ryayo musanzwe twagirana kubera riba ariko rirahomba
nakubwiye yuko ritangurwa n'umutahe munini abikora utwabo badafise kurubu ariko umaze kuritangura ukarigira neza rikagira isoko aho niho abahageze kurishira mu minwe y'abikora utwabo kugira ngo ntirize rishike kuri ya ntambwe ribanza guhomba kubera tuzi neza yuko leta akazi kayo atari kudandaza kandi atavyishoboye wanashaka ishobore no kujya gutanguza amashyirahamwe yandi mu yindi bisata hamisuri irihe abantu bikora utwabo hanyuma bose bunguke.
Pierre Clave ndumwami turabashimiye.
Ndagushimiye nanje.
Jambo abanywanyi bacu Vianney irakoze ari kumusaga mu gisagara cha Bujumbura yatwakuye avuga ati narakurikiranye ikiganiro tujahe cyari cerekeye itunganywa ry'imyaba mu ntara ya Makamba. Vianney irakoze asaba leta ko yoshigikira abanyagihugu mu kuharima ibitego bitandukanye kugira ngo abanyagihugu baronke ifungurwa. Turashimiye Vianney irakoze kuri yo ntererana tanze. Reka dusubire duhe akaryo umuhinga wacu ya Clave ndumwami atwibutsa uruhara rwa leta mu itunganywa ry'imyaba.
Nkuko Vianney abivuze imyaba ni nyishu yokugwiza umwimbu na cyane cyane harya muci atamvura ibigwa. Imyaba ni myinshi mu Burundi yihari ntitunganijwe bikwiye kugira ngo abantu bashobore kugwizamwo umwimbu. Leta irakwiye bwa mbere hoho iyo myaba ikayitunganya kuko uburyo busabwa ni bwinshi na muntu umwe ugitikiwe iwe yo bishobora. Irashobora kwigisha abantu ibintu bikorerwa mu myaba. Kuri ubu ntoremamwo ikawa, ntoremamwo ibitegwa bitaba mu mazi cyane cyane umuceri n'umerayo, reka n'ibindi kuri n'imboga ziramerayo n'ubworozi bw'amafi birashoboka. Ikacya yereka abanyagihugu ingene ibintu bikorerwayo n'ingene bikorerwayo, itange n'aba bafundi b'indimo bakwama hafi y'ukwereka abantu ibyo barima.
Turiko dutera dusozera ikiganiro cyanyu tujaye cy'uyu munsi. Uyu ni wa mwanya wahariwe impamba. Yani impamba w'uyu munsi akaba avuga ati
twize ishuri bishika ishuri ya kane cyo turaheba. Cyo tutangura kudandaza itabi. Uyu mwana adandaza itabi akiri muto usanga amenyana n'abantu benshi. Kubera twa tuzenye n'abashoferi bari batangura kuza ku marifti tukamanuka ni mu Jumbura. Kazandagura utuntu nkacyandaza tuzana nganda ndatugurisha. Ndaduga ndaduga. Nije natangiye kugurisha impuzu bita prêt-à-porter. Ayi makamba. Kuko ahandi bagurisha impuzu zikaza abagore bitenge ari bihuzu bimwe biti bitisi by'abagore bo mu Kirundi nibyo bagurisha. Abandi bagiye kwibuka kudanaza ibintu nk'ibyo by'amaprete cyane namaze gutera imbere nari wasinzunge ndagubaka nka nk'inzi sanzwe nyene y'ukubamwo mwa kubera twakunda kuba turi ngaha tubona abantu bahangayika barondera aho bajyamo bakahabura ntana yiguriramo bitanda bitanu abantu batangura kuza bararwanje. Hanyuma mbona ko habaye hato ndungura ndashya ko ari byumba 11 no kuvuga ya makamba n'abandi biyumbye kubaka amahoteli babindabiye ko nibyo rero ndabishima cyane kubera narakanguye abantu n'abandi bacu babona ko ibintu by'ihoteli bikeneye ubu makamba dusa amahoteli meshane nyuma iyo hoteli ari zindi zishika zitatu ziraha mu gisagara urumva ntambwe sino.
Mamba niyo duciye dusozerera ko kino kiganiro tujahe. Shimiye mwebwe mwese kubyumviro mwashikirije, nibagiye na mwebwe mwese mwatwumvirije. Mufise icyo muterera canke mutwunganira, twandikire kuri voa@gmail.com canke mushakire kuri 79 934 amajana ndi na mirongo itanu n'indwi canke kuri mirongo irindwi n'icenda ijana mirongo itatu na zitatu amajana atandatu na mirongo icenda n'indwi canke kandi kuri mirongo irindwi n'icenda amajana icenda mirongo umunani n'umunani amajana indwi na cumi na zitatu. Bagenzi banje Javani Yakire yatororokanije aya majwi na Jacqueline Segahungu yatunganije kino kiganiro ari nawe yaragihagarariye. Ndabashimiye Diane Ndose mwari kumwe kuri miko ndabaseze ndabifuriza iterambere mu byanyu naho ubutaha.
Hari umwizero
ego cyane ni mu kiganiro tujahe mwari ko mushikirizwa n'ijwi rya Amerika.